VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Ingingo yafashwe ubu no kumuhamagara kugira ngo tuvugane ibyerekeye imigenderanire, twabona ari ngombwa ko go serukize kugagwa kuzugagwa mugabo ubuye aje mu nama.
Ubwo ni ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe havuga ku byerekeye itumizwa rya ambasaderi uhagarariye u Burundi mu Bubiligi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu kuri aya makuru yibanda ku Burundi. Umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa hamaze kusoza uruzinduko rwe mu Burundi, amenyesha ko abantu bashakishwa n'ubutabera bw'u Burundi batemerewe kujya mu biganiro. Mkapa yabivuze ubwo yararimo gusoza nyine urwo ruzinduko rwe, yaramaze iminsi 3 mu Burundi. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye urwo ruzinduko.
Ahejeje kubona na President Nkurunziza mu gatondo ho kuri uyu wa gatanu irya kabiri nyuma yo kuri uyu wa kane, umuhuza William Mkapa yafashe indege imusubiza mu gihugu cy'iwe cya Tanzania. Imbere yo kurira indege yabanje guha ikiganiro y'amenyeshamakuru ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, yishyura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru wa Nation Media Group. Mkapa yemeje ko bakivuga ko inzego z'igihugu zitemewe n'amategeko bataye umutwe, yayivuganye mbere agashavu.
I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
Nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe cyangwa itemewe. Abarundi nibo bayihaye kwemerwa. Amatora yarabaye, za sentare ziriturwa, harimo sentare ya Yasa. Bose bavuze ko atamategeko yarenzwe. Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu bimvugira uko nyene, sinzi uwabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza. Akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu byaheze kera. Ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cyane n'amaradiyo yumvirizwa, ariko n'ukuri. Mkapa yanagize icyo avuze ku bantu bakurikiranwa n'ubutungane, ashikiriza ko batemewe mu biganiro.
First, it is clear that you know people who have been indicted or charged.
Icyambere na mbere cyo ni uko abantu bakurikiranwa n'ubutungane kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi ikatari igihe cyo kuganira nabo. Impande zose ndazisaba guhagarika ubugizi bwa nabi atakirinze gusabwa. Icyihutirwa si uko nja kurondera imigwi igwanya leta yitwaje ibigwanisho. Nta nabonzi, sinzi n'igitigiri cyabo. Ikindi aje ishinga ni ukurondera abataco bagirizwa abashyira hamwe na leta bakumvikana uko ibintu byogenda. Uwo mutama w'imyaka 78 yahoze arongoye Tanzania na saa ibihugu bicumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 kubarabira hagufi.
Hao waliojaribu mapinduzi mimi hata wala sijakutana nao kabisa.
Abo bashatse guhirika ubutegetsi namaze kuvuga ko batandaje ishinga. Icyo nsaba ibihugu byabahaye indaro ni ukubacunga neza, nibaze kudutobera ibyo turiko turakora ni ukuri. Bitabishoboye bibaha abandi babishoboye kubacunga. Arusha ntibigeze bahaza kandi sindigera mpura nabo.
Mimi hata kukutana nao sija kukutana nao.
Umuhuza mu matati y'Abarundi yanashikije kandi ahagaze ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Mkapa yagize ati mbega ko muri Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi mu myaka 2 iheze amabwirizwa nshingiro yahinyanyuwe, ni kuko Abarundi bakwa kubwo burenganzira. William Mkapa yibukije ko abantu bakwiye kwama bibukana ntaryo ko ubutsinze amatora adaca cinyiza batsinzwe, ariko kandi ko n'abatsinzwe badaca batera umudugararo mu gihugu. Eroje Wirika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri uruzinduko rw'umuhuza w'Abarundi, Tasien Sibomana, umwe batavuga n'umwe na leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wa IPRONA itemewe n'ubutegetsi uri Bujumbura, amenyesha ko umuhuza hakwiye kwiyubaha ntahengamire ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi. Nanone inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirika neza.
niaba ariko abivuga kandi ariko byumva bizoba bitangaje kandi bizoba bibabaje kuko handi hoho ntazoba rumuhuza mugabo uko navyumvise aravuga ati si jewe njejwe kuvuga ku inzego ziri mu Burundi zemewe canke zitemewe ibyo abarundi bo nyene tuzi ingene zagiyeho biradusha dutegereza kwerekana ko zitemewe ko muhuza rera bivuga gutyo birumvikana aha icerekwa nikibona ikibwirwa n'icumba abavuga ko zitemewe turiho muri byo biganiro tuzategereza kubyerekana tutegereza gufasha umuhuza kubibona niyo batarabibona mugaka kubivuga uko jewe ntibintangaje huko aracara umuhuza gushika umunsi ntashobora kwerekana rera hagati
none mwebwe muvuga uyu munsi nko kubaza ati wewe tasiano sibomana inzego zihari ziremewe canke naho ntizemewe
mukapa yaretse kubivuga ko so mu Burundi twebwe abarundi tuzi ingene inzego zijyaho tuzi n'amategeko bitegereza gukurikiza cyo kibazo kiroroshe ari habazemera nibisanzwe mugabo ko bazemera sigusigura ko abatazemera badafise ukuri kuko murazi ko amatora ingene yagenze yagiyemo bande bisunza amategeko yaye amasezerano yarusha yararenzwe ibwiriza bashingiro rirarengwa ikiringo ca gatatu nticemewe n'amasezerano yarusha none ayo matora aciye muri ubwo buryo inzego zo kwemegwa gute nayo makungu nyene ntazemera kuko yaba yemera hariyo ambasaderi umwe nyene yigeze kutubwira ati mbe yaba tuzemera twosaba ku biganiro biba kubereke imfashanyo zohagaraye kubereke mukapa niyabi yabivuze gutyo yadahari naho yatuvuniye akagoha ati ubandwa niwe abandi urugi nimwe mutegereza kwerekana ibikwiye byose biciye muri iyo nzira y'ibiganiro ku inzego ziriho zitemewe ibyo natwe niko kazi kacu nibyatunanira bisaba bibaye ibindi
tuvuze ibijyanye n'ibwirizwa shingiro nyene yavuze ati ibihugu nka Kenya Tanzania mvamwo za Uganda ati muri imyaka iheze byagiye birahinyanyura ibwirizwa shingiro ati mbega ubwo burenganzira abarundi bwo boni kubera ikibobo gimwa ati bafise uburenganzira nabo nyene bwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro aho mvuga kwiki
nabo nyene ntiyabeshe uko abarundi subwa mbere duhinyanyura amabwirizwa shingiro kuko iribwirizwa shingiro niribaye rya mbere ico ni cya mbere icya kabiri ati muri Kenya na Tanzania na mu bindi bihugu byama byabaye yavuze ukuri nk'ukurima mugabo ico naho nyine mvuga nti nabarundi rutegereza gucerekana ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi ingene ryaje ni ingene ryubatse si cyo kimwe n'ayandi mabwirizwa shingiro kuko ryaje riva mu masezerano y'Arusha
umuhuza yanavuze kandi yuko kubwiwe aba bantu bagizwa gushaka guhirika ubutegetsi ntiyari iyo umuntu yavuze ati aba ntiberekewe n'ibiganiro jewe ndiko ndarongora ndimo muvyakira gute ko hari n'abandi bantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi nabo nyene bari muri uwo mugwi
naho nyene jewe nguma mvuga nti nta kumufatira ku majambo turazi ko hariho abantu bapfunzwe bagirizwa kuba bagombye gutembakaza intwaro hariho n'abandi leta ivuga ngo barimo mugabo tukaba tuzi ko atana matohoza nyezi naratangura kuri abo bantu ko mukapa rero avuga ati abo bagirizwa ko baba bagombye gutembaza leta jewe mu biganiro ndongora ntibarimo yavuze ukuri none hari abarava muri prizo y'igitega ngo tujane yarusha icyo gituma jewe nivuga nti mukapa ivyo yishije ndavyumva niho navuze ati cye nta mupuciste ndigira ntumira yabeshe abo tuzi bapfungiwe ivyo turazi iyo bari kandi ntibarigira batumirwa muri ibyo biganiro n'ayahandi hamwe yoba yaguye mu mutego wa leta na CNDD-FDD akibaza ko abari hanze CNDD bose izoshaka canke n'abari ngaho ikavuga iti aba bari muri puca agashareka kubatumira azibaguye mu mutego iby'ubuhuza byo bizaba bimunaniye kuko leta irashaka gushaka umunsi wari wose ikavuga iti naka no mu puciste aciye amukuramo kubera icyo azosigarana abandi azosigarana na CNDD-FDD n'abasomambike bayo niyaba rero mukapa agomba kwivya ari ibyo biganiro umugani w'abandi ntibikenewe ko arinda kuryarusha kandi ntibinakenewe ko mukapa arinda kubijamo CNDD irakwiye simbona na CNDD ko yari ikenewe kuko paramana na CNDD-FDD ni nk'abavugizi bayo
ubu ni Tassien Sibomana umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa UPRONA itemewe n'ubutegetsi kuri mikoro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Emenyamitwe aremeza ko u Burundi bwatumyeho ubuserukira mu Bubiligi mugenzi wacu Eloge Birikaneza nanone hadufitiye inkuru
Nivuga mutumye ko kugira ngo aze hano tubananye kuvugana nawe kuvyerekeye imigendranire itameze neza cyane hagati y'igihugu cy'Ubirigi n'igihugu cy'u Burundi rero mu minsi yavuba cyane azaba yadushikiriye ingingo yafashwe ubu no kumuhamagara kugira ngo tuvugane igikeye imigenderanire twabona ari ngombwa ko ubwo buserukizi bugagwa buzugagwa mugabo ubuye aje mu nama kugira ngo tuvugane nawe atubwire ingene ishuka kimeze hariya mu gihugu cy'Ubirigi cyerekeye inyungu za Leta y'u Burundi hama naturabe hirya no hino n'icyo biri ngombwa bwoye ngira ngo iyo ngingo zofatwa mugabo iyo ngingo ntirafatwa turacyafise uzo barafata amabanga mu buryo duvuga gufata kibanza araba cyane cyane iby'intwaro mugabo nta iyo ngingo yuko twugara guserukizi ifatwa hariho navuga ama etape akurikizwa kugira ngo iyo ngingo ifatwe nibaza ko umuntu atoca yihuta ubu ngavuga ko ari iyo ngingo yafashwe we atumye kuza ngaha mu nama na Leta na n'inzego zo muri Leta kugira ngo tuvuga neza kuko twige neza idonido ingene imigendere hagati y'igihugu cyacu n'ingoma y'Ububirigi yifashe bibaye ngombwa icyo gihe iyo ngingo zafata mugabo ubu tuvugana ahamagara kugira ngo tugire izo nama icyo bita consultation mu rurimi rw'Igifaransa.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwumvaga uwo mushikiranganji w'ubanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe. Ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri.
Uheruka muri muri kirukuri.
Uko niko byagenze.
Yego.
Ndakwemera.
Yega bafoza.
Sa.
Ubuza mahera n'acabura. Eh, wari wese uramugura bigakunda.
Eko kwere. Wafuze ko atakinanira ifaranga ntiyabeshe.
Ntiyabeshe.
Aho rero ndumva ko umugambi wacu wo kubura buzi ubukwe bwa Thierry uzoshoboka.
Ushimwe uzoshoboka. Na wa muhungu tuzokorana wibuko twaraheje kuvugana.
Nifyo.
Ubu bari mu nzira zahiye.
Aho sha.
Yo,
ni wumva ho mwana wa mama. Naje kwaga, naramaze kumubarira. Ibintu biri ku murongo ugororotse.
Zahavuye bigenda gute?
Ayayaye. Ikabutura yanjye yarononi kayinda. Nika bashanzo, zohora nambara iki ngiye gukina gapi.
Urazimeshe cyondo.
Eh, hey, bite bahungu.
Ashe ni sawa kweli?
Eh, hey, aho ni sawa.
Ashe twe ni sawa.
Ego.
Kyore ntundamutsa.
Mahoro gwaga, nani nibagiye.
Mahoro. Rega zano gwagwa cyondo hatwakugendeye.
Byari byo kweli? Ashe. Nabwo reka ndabarabira dutebe.
Oya natwebwe ntiduteba.
Eh.
Urumva rero sha cyondo. Kubagari yarakeneye ko muvugana kantu gatuya.
Niko ntangora? Ntangora
ko muvugana. Baraje hajya mu bisanzwe. Ibyabaye urabizi byarashitse iberera yaga rwagari yari yariyumviriye asanga yarakosheje yashaka rero agusaba ikigongo umubabarire
jewe ntangorane nubundi jewe nifuza ko twumvikana
ahorera cyondo urakoze kumbabarire narabonye ko nakoze amakosa pe unkundi nashaka ko twosubira tukaba bagenze nka kera
kose nibyo byiza
jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera
zikava mu nzira kweri
tugasubira kwiyumvikanira abasha none rero kunsabye ikigongo jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera tugasubira kwiyumvikanira sino reka kukikugirira
oyaho nibyo byiza kweri
cyondo kya kintu ni gikimuhungu
hehe Je nakintu mbona?
Ukibonye gakwaka. Hari kintu mbona?
Me basha mu meze gute. Nakintu murage fukije ibyasa inyuma y'inzu.
Oi raba ntiza none.
Mugani wawe? Bika, bige ivyo byatsi byo byo ninde yabishitse nga.
Ndindira ndabica rico. Yo! Hebu. Ibi ni biki gacondo. Ehe mwabahungu mwe n'inko. Cyondo.
Cyondo. Eh? Inko?
Yampaye.
Ifite oh. Ni biki kamana yanjye yemwe yemwe
yampaye
ninde yashitse ngaho ga yemwe
mwabantu
Gabu ni shauri mliza nkozi zikibizi mazimizi hungamye umutekano.
Mwishwanje je wivyo bintu
ntabyo nzi. Mwishwa tondo.
Nuko ngene ni nkoya
shitse. Eh nakubonyesha. Hewe, ugomba ndufatero nk'ibicoco. Eh yaguru tsererishiraza ngahino ngahi ngahi uhande inzu yawe.
Ahubwo nubugesera. Erika gora
natwe. Subugeserwa numugeseru
wowe. Akiye gahava dufatisha. Avuge ko twari kumwe.
Mukaja murambeshe ramumbeshe abasha kumbe. Hari uri nkozi kibicoco. Ubu nta nuyinyutse. Eh urafashwe
kwimana je wivyo bintu.
Zana ya telefone duhamagara brigadier Toto. Benka no murako twese abarenge ashobora kudukwegera karambare. Reka duhamagara police.
Oya basha. Nukuri ni mumbabarire. Nimuhamagara abapolisi. Ahubwo vuga warugiye gutera.
Cyo bintu ntabyunzi nukuri ko.
Warugiye kwicande. Vuga warugiye kwicande. Ndabasavye basha ni nimushore ngo nje kuvundira mu munyura atacu nakoze. Rego sharwa.
Umbiriza rero. Jewungira ndakwereke ko nari umuhimbira shengeza bene wabo. Icyo no guhanura. Genda wirukange mu gisagara bisigure mutamagi.
Gigiti?
Urabe ko ari cyo yogufasha muhungu. Ahandi ho turagukara.
Bukeye bwaho.
Muhungu. Turahashitse nda. Wewe rero kundusha ingufu. Imba nanjye kumenye gize nkuru. Amatu yahambe mwa tawe atubona.
Ninge wava badufata. Ko turi mu shamba hagati ifatuye cyugunyira hari hagati na hagati nta numwe zopfayitoye
oya
cyugunyira hari hagati na hagati
suko siko gipanze wenya rutakwimba gusa ndakwereka
ho nyina nyamasa abanyoshiri bari ko barajya kwishuri
burya abantu bubwa muranteri shavu imbaho nyakurande
kawakibukuwe ho ni mbishi watanye gipawa
imvura imaze iminsi guharosha
none cyane mbishi nza
uzigite koresha iki embe
mvitera kugiye
sabwe
kwa ukabona dufashwe cyenda kuyakana mbwiye ko niko ndirenganire
ufata wavuwe
yavuga ko niko ndirenganire
ni dufatwa wenyarutsa gusa furira rero uchurenza kutwatsi yone ko ari vurishaje uko nyene ubona
uya ndemishije kwa
mbe kubazi bibazo byiza
wajira gusanga
furira gusa singa kwico gitire yo kugira uzoza wuza kwitora amenya ahiri
none ari uza kwitora
umve rero umva uroho
ugira nyindize mu bintu ntazi umuntu aza kwitora gute kandi tujye kuyihamba ngaha
aha dosi birapanze
yese ndavyumva
umve rero
Nimashaka kwagiritse cyondo kuri utamufashe mu mutware ku gipolisi ngo bamukandamize
mbe urasara ninde yakubwiye ko nabigize ngo
niho cyane ku gipolisi
ngo yambaye nakubwiye ko ngomba kwihora cyondo mbarira
sa nimashaka kwihora cyondo
kirya ni gihango cyo hejuru we ntabyo womenya hajya byose ni umupango wa mutama giti
giti
twabwiye
kumbe nicyo gituma mubwiye ngo tujye kumuraba hari anki cyondo nyine cyo kuraba giti
niwe yamuntu ibi byose kumagirira inkoho kwarubwira tumutera ubwo bashikane kwa giti
ntumbwire
hoho
Alice panga ikirahuri kimwe kimwe shantu bimene bitarakora bega uri mu biki
teka na amariza n'ibiyiko bikorotse ibirahuri ngivyo mu kabati naje kwipanga kera
pe ugushaka kumukobwa
okay ntacho mba Ivyo mukabati biratunganye. Tumanika marido nayo rero.
Yo, ni hare hare shamaza ntitwashikira. Foko kuze aza kadufasha. Kizira wako wegera kugira utembe. Onyerera. Kirazira ko wegera.
Yeri si hari kandi ntagaruka vuba. Uranyu yambwiye ko afite amakuse menshi.
Aha, no kuza ubwenge. Kitwi maneka gute?
Oya shamaye ne turi yaranja we nawe. Reka shakunyongereza stress.
Nawe ufite stress. Uko ndakubona urambaye kanzu uri muri eta civile
Umaje mama kere mariage yabaye
Ndakubeshe riki Nukuri mari tu es rayonnant usa no mugeni frame Agapokeza igisheve kuri mariage ho uzopendeje kwe
Bika yo ndakubwiye urazi yuko ku imisi ya mariage yegereza Niko mvugowa kuko akiki
kogaho
umenga hewe no kuri mariage zo hafisi
yo mbega mana bikuza mu gutu ibintu nk'ivyo
reka shano buri ko umuntu waburakoroka
mariza fais attention no penser de jeune défé ukagoma wishiramo ko mariage zo si nakati kawa bizogenda gucyo nyene mezi yo tije ni manikira marido nyabura
akir reka nanje maniki iyo ku muryango
nakwankiye wa mukubwa mbe we nti wumva ushaka kugira mariage mwese muri ku mabeki ta ni solo
ego basi manika marido
nanje menda hinduriye disposition y'intebe bashe.
Par exemple, nakare ko Thierry yari yabipanze byari by'umusore batera inyende.
Ne yatara uko.
Eh acha.
Hewe. Ahubwo hewe, iticho ni uko. Wewe ufite ubusore batera ubisigaje mu minsi mike yari.
Inte?
Eh.
Alice.
Bega wigira utavyumva gose.
Ari wateje ari wewe. Ivyo bikuye kukigamara.
Ya fapa se wala se ko tujene muri piscine kuberi kivunde. Warufitani erande funande re barira.
Ufaso. Pangizo ntebe. Ha mu mezi bitambara ni sasi. Urabyumva? Nta bidi.
Nao anga kumbwira. Ndabivuga.
Uvuga iki? Ah, kuri ubusutwa ga.
Alice wowe urakundana mwana.
Hari
gato ni mpumi ari mpumi yabona ikintu maze imisi wifata kuri mwami ah ayapfuka tru oya mbari eh ko ikoroza
bo mari tutu trifaso uratikata cyo noguhisha
eh
urumva njya mbugo naramukunze ha hadi mbazo waya ntamubona cyane umva ndamukumbuye byahataye niwat
Ego biraboneka. Yowe. Felicitazioni era basha.
Kwa dala fashwesha.
Wakuye ko. Yowe. Uchuchakira. Ati kudondoki.
Pahe, akongesha.
Ho hiri ira mbomba. Chakani harachari kare sino zishinda. Merci kame.
Achutinye mzoga wa mulungu.
Pika mari bebe. Pole pole mzee.
Cha ndakubiri kintu kimwe. Jaga chupa kasasi. Karangu yero shara kwibanza. Si cheta kazi kenshi fise.
Sha mo. Na gusasagura we mirije mariage wiki. Ama chupa yo. Sha. Tuzoyanywera muri sari wawe. Ama kazi yoyo ntavuze.
Sha nibyo friend. Zungenesha. Zungenza nibarutse. Sha tu as raison friend. Tout à fait raison. Eka tunyo kamwe rero. Hama chodo chomoko.
Yee. Ah plus ari ubundi mu detail bw'urubanza hajya utiyumviriye.
Detail.
Yee.
Sha kumenya na vyumvire byose.
Eh.
Urusa twa.
Warama ta kwindura kandi zo hanyo kubuko.
Yee.
Wara par exemple.
Yee yee yee.
Yee.
Ije nani byanshi no mu mutwe.
Yee. Iyo ni detail kome kabambi.
Uri mu pare wa serie friend.
Hey.
Bino ntangiye.
Eh?
Yee ntangiye komka.
Ubucaro gateka umutwe ukiyumvisha.
Kado y'ubukwe Jezu have insabo buryo nafisa warase.
Itegeza kwikokora mu. Eh? Niho bumenya ko wabaye umugabo. Eh, umukwe w'ijunja, qu'est-ce que tu croyais? Eh, none.
Reka shareka. Aba kene kumenya ko ndumugabo baze bahingire mari yagira abaye. Izindura baze marize. Reka shareka.
Akari noga kena fe umubyi Nuzo hawa ukenguriza umwana wabandi wa mugabo
Dare konda za atura Ndi ni banga tuzokina nyara
Eh
Zo vimenya turi babije ni banga Aho ugurazi no
Eh
urazi no Ikitudi ya Naho no kuri buje bwo gutumana ibyo byose
Eh ndakwereke Cyakura ba wopyo Urumva umubwira aho bigeze Yara shoye kuya sare VIP yike. Azo kwa BJ bisiga. Woge ndo mupanga fresh fresh ndogo doga batama nka bajya ndo kubicara ugateka umuntu. Azo vyumva.
Nge sera ndiye ku mutima mwiza wiwe. Akandira nayo musavye. Nana no kumbira kibindi gasha.
Uzo bikora gute?
Sha. Pure restaurant no. Eh? Kwa duce mafaranga ibukuru rubanza nta solution crediting ndabo.
Sha yo nanje acho nibo kumariye kuko imiteguro yo kujya muri arari yibugo. Yo ni shosho kandi ara no uyu mufuko pi yo ara ubundi fo
Chondo
sa
wasize abandi bakomeye rusangi
eko bari ivyura vyi rusangi nyene
none ko muri mengura kanye
biragoye mutama sinorewe na gato
ah bon
Nicho gituma nyene naje kubitura ngo ndabe ko hari ico mwomfasha.
None ufise ingorane nyabaki. Uce ku masongo mose mfise akazi kenshi cyane. Ere nacho gituma nashimye ko tuvuganira hanyere mu modoka kugira ngo nce mbandanye.
Ekume murakoze kumpa kakanya.
Otene biki rero gasha.
Jehwana ragitse ingorane. Gute nabonye ibyago bingwa ko kubyo n'ubu ntarasobanukirwa muta
abo
jewe n'ukuri banyagirije ngo ntunzi nkoho umve na
uti bakwagirije iki
banyagirije nkoho mugabo jewe
cyondo byaguhereye he urazi ko mfinaga nani
nabashaka kundendereza mutama n'ukuri jewe ibyo bintu
mbe urazi uwagirizwa icyaha cyo gutunga ikigwanisho hewe Ata ifiti uruhusha ingene bamugenze ufashwe ufungu wa zero zirabitsi
barambishira n'ukuri cewe cyondo ntabigwanisho ntunze n'ukuri nta namba nabashaka kunjisha gatwe n'ukuri
none hewe baradutse bakwagiriza gutunga inkoho atawe bakubonanye
iyo nkoho basanze iwanjye
ntiwumva ko bayigufatanye hewe barayigufatanye none wumva uharira iki
Munabare mufashe muta.
Iyo dosiye iragoye. Nta no kwinjiramo.
Oya nyakubaho.
Hama.
Ndabatakambe.
Kandi uri kurabesha. Urumva? Wewe.
Kuri simbesha.
Umbwira ko inkoho bayigufatanye. Hanyuma ngo barakubeshera. Ewe. Nibisuri rusange nta kundi. Wewe wumva no gufasha gute? No gufasha gute?
None ka mutama nyine murampebye. Urampebye n'uko
ugira imana ashakura umurengere w'iwacu bon umviriza rero reka ngerageze nkore ibishoboka byose ndabiko nugufasha iyo dosiye ikava mu nzira
ego mutama n'ukuri mutama nyakubwira imana
ariko rero nawe arakantu nashaka kubanza kumfasha urabinyemereye
bibashe ibyo bintu gitashaka gutuma cyondo byo bari biki mu kurindira kumenya iyo bizotera bijya reka tubananye tubasomera zimwe zimwe mu nterano mashikirije ku gice giheruka akabazo twabatwabajije uheruka twafatira ku kubona gasore yatoye ujya wundi mukinyi badahuje ibyiyumviro ngo bafashanye kurongora ekipe tukagira duti mbega ku bwanyu uwo mudasangiye ibyiyumviro mushobora gukorera hamwe mukagira icyo mushitse ko ndayishimiye Jeredi umunyeshuri kuri lise kuminari Rugombo ngo arashima cyane ingingo ya gasore yo gutora ubafashanya kurongora ekipe atabanje kuraba uwo ari we n'icyari ngo byerekana ko muri ekipe batangiye gutera imbere ngo kandi nibabyigenzamo neza nta nkeka umugozi utera imbere Jeredi ati no heraheza nipfuriza gasore na mugenzi we kuzotwarira bose na cyane cyane mu gushira imbere inyungu z'abari muri ekipe bose atakamwana wa mama uyu nawe yagize ati ndije Deo Burutovu ku mutumba wa Sanzu ati je ndashigikiye gasore kubona yatoye wadasangiye ibyiyumviro ngo bafashanye kurongora ekipe kubwa je Deo ngo bizofasha kugira impande zose ziyumvemwo umugwi maze bose bacikumwe kubwa na Cyayisenga Thierry wibwambarangwe muri zone ya Buhoro ngo gasore yavyifashe mu neza cyane ngo na kare ishiga rimwe n'igyarika acimana Edouard ku ruhoro ingozi nawe ati ni viza kubona gasore yatoye tavuga rumwe kubicegera ciwe ngo bizotuma ekipe ikomera kuko badushira hamwe ivyumviro bitandukanye bakuzuzanya Edouard ati no mu kirundi bari amaze bati imitwe ikorikoranye ngo kandi inama isumba ingimba reka dushimire nabandi bose batwandikiye aho twavuga nka Didier Wikarusi muri komune gitaramuka z'okoreya mu gagara mu sagara cha Bujumbura irakoze Emmanuel w'ingozi yatwandikiye turamutsa Elinio Saba wibutaganzwa mu Ruyigi umunywanya kometa no muri kirukuri Nirampeba Jonas bubanza tuyizere Emmanuel mu rutana ku gitaba hari dimu gashikanwa Pascal kundava muri village cha ni queen makamba mu mabanda Louis Inyakibari itangisha kane mari imugwi mu kibitoki nabandi benshi batwandikiye bipfuza kwa banywanyi bigikino muri kirukuri tubabwirire rero duti kuva uyu mwanya nyene mwamaze kuba banywanyi ba muri kirukuri hakaba hari cyo mwipfuza gushikiriza nimwitinye ubu naho mumvirize akabazo kugice mujeje gukurikira gwaga abwiye mugenzi we ku bwabundi ari igiteri yamutumye gushira hijya nkoho ngo adodobereze cyondo mbega kubona gwaga yaciye abyemera mu bivuga kwiki ari nkawe babitumye wari kubyifata mu gute mubandaje mutwandikira mu kintero zanyu kuri ya nimero iyo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 turangize rero tubibutsa kucara igice amajana 73 nibwo rukurikirana rw'igikino muri kirukuri tubipfurize kugira amahoro n'amahonda ayiwanyu murakoze
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na la benevolentia
Inshuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro muri cy'ukuri nicyo ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurijeho ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi mugira ibihe byiza ibiganiro byacu bya radio ijwi rya Amerika birakomeje.